mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri isaha. Mwese abatwumva, mbanje kubasuhuza aho muri hose mwatwumvira kuri radio cyangwa se kuri internet, kuri mudasobwa ndetse ne kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi nyoba ibiganiro. Mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Iterambere byose bitangura rimwe, hama hagiye intango haragira abatangura bakeya karokeza abandi amane gakurikira. Nibaza rero ko abagenzi bacu ba Kenya abo muri Tanzania ivyo amazi imisi batwereka abarundi bene wacu ndibahumirije barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu misi imbere nabo bazobasubiza mu ndumane bakaja kwaramutsa.
Uyu ni Vice President wa kabiri w'u Burundi Joseph Butore avuga ku nyungu abacuruzi b'abarundi n'abatanzania bafite mu kumenya ibicuruzwa bikorwa muri buri gihugu cy'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba hanini. Iyi nkuru ni mu kanya gato kuri rya Amerika. Tubafitiye kandi n'indi nkuru kuri gahunda gushyiraho amasezerano y'ubuhahirane ahamye mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu nama iri mu kubera Arusha muri Tanzania. Turabararitse mu biganiro byacu muri uyu mwanya. Kuri wa gatatu rero kugeza ku cyumweru i Bujumbura mu Burundi mu rwa mukuru Burundi harabera imurikagurisha ry'ibicuruzwa n'ibindi bintu bikorerwa mu gihugu cya Tanzania. Iki ni kimwe mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Leta y'u Burundi yahagarariwe na Vice President wa kabiri wayo Bwana Joseph Butore. Umunyamakuru rya Amerika i Bujumbura mu Burundi Eloge wirika neza niwe utugezaho iby'iyi nkuru.
Umurisho w'ingoma wananejeje cyane abashyitsi bari bavuye muri Tanzania. Ntibari watanzwe igihe ugururwa iryo hanishagurisha ry'ibicuruzwa bikorerwa muri Tanzania. Aryugurura cyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yavuze ko ari akaryo keza ku badandaza b'abarundi n'abatanzania
ku isi nzima. Yanguhere ku bihugu bya mitunzi gushaka kubikenye gusumba ibindi, nta gihugu na kimwe cikwiye. Yego hari ibihugu b'amahingura akomeye, mugabo usanga na rimwe ibyo amahingura akoresha biva mu bindi bihugu, ugasanga n'ibihingwa amahingura akomeye cyane aba muri ibyo bihugu hari ibindi basumira hanze badafise. Ibi rero bidutuma abantu bo ngaha mu Burundi adushaka kugura ibyakure muri Tanzania tugacaguramo vyiza batanu bakabona ibyo urundi hurumbira bakabivyo duhurumbira n'abagenzi bacu baruna nko twevuze muje amatwacikirije no kora bati natwebwe turashaka kugura ubumenyi muri ibi bitwa bikora mu gabatanzania bariko neza kurusha reka duhinyanyure dushemwa natuzoronka iso gusumba bari ko ariko kidasanzwe gituma imigendere ku mipaka uri ya Tanzania iba myiza gusumba gutyo ku ruhande rwa Tanzania abadanzo bakadandaza leta yacarika turakoyoko no ku ruhande rw'urundi gutyo nyine.
Abenshi mubaje muri hanishagurisha na bakenyezi. Jamyara Jabu w'imyaka 50 numwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona leta ya Burundi ifasha bakenyezi bakora urucuruzwa ruto ruto nkuko igihugu ciwe kibikora.
Tanzania yetu sisi wanawake inatupa kipaumbele kukwamua maisha yetu. Yale maisha yetu kama yako chini, basi sasa hivi wanawake wa Tanzania kila mmoja yuko kwenye kikundi
cha 30. Tanzania yacu twebwe abakenyezi dushira imbere mu gutu matwisonunura. Ubu abakenyezi muri Tanzania umwe wese aja mwishira hamwe y'abantu 30 tukaronka imfashanyo za leta. Ni byiza ko batuzanye hano kwerekana ko karorero Burundi turabagenzi kuva kera. Dufite ayo mashira hamwe yitwa Bikoba no ngaha batangure kwegeranya abagore. Bakuye 30 leta ibafasha ni kintu leta y'u Burundi yari kuye gukora. Icyo bayano kubazana bakigira ku karoro ka Tanzania turabahaye ikaze cyane.
Ifunze kwetu Tanzania tunawakaribisheni sana.
Icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asanga hageze ko n'abarundi bakora nk'abagenzi babo muri yasa.
Iterambere byose bitangura rimwe, hama hagiye intango haragira abatangura bakeya karokeza abandi amane gakurikira. Nibaza rero ko abagenzi bacu ba Kenya abo muri Tanzania ivyo amazi imisi batwereka abarundi bene wacu ndibahumirije barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu misi imbere nabo bazobasubiza mu ndumane bakaja kwaramutsa bagiye kwerekana ivyo Burundi buhingura.
Christopher Chiza nawe umukuru w'ihuriro ry'abadandaji muri Tanzania abona kwihanahana ry'ibicuruzwa hagati y'u Burundi na Tanzania ridashemeye.
Wari kutana marasi wetu kule Ngara wakatuambia, jamani, mpaka sasa biashara yetu trade volume haizidi dola kama bilioni 70.
Hiyo ni aba president bacu barahuye hari ya Ngara baratubwira bati bagabo amafaranga cha mwihanahana ry'ibidandazwa ntarenga miliyoni 70 z'amadolari ku mwaka. Ayo mahera ni make rwose ugereranije n'abantu barenga miliyoni 61 b'ibihugu bibiri dutegerezwa gukora urucuruzwa. Intumbero yacu ni uko Abarundi n'Abatanzania bahanahana ibidandazwa. Tanzania turiko twubaka indarayi ihuza Dar es Salaam na Kigoma kugira ngo izane ibicuruzwa. Ibyo bizofasha Abarundi kuko nta muhora wo kwiba hari mufise. Hari kiyaga Tanganyika twazananye n'abantu ba Air Tanzania hamwe na Tanzania Port Authority. Intumbero ni ugufasha Abarundi n'Abatanzania gukorera hamwe urucuruzwa.
Abarundi kufanya biashara kwa pamoja.
Abandi bakenyezi nabo nka Rehema Mohamed yavuye mu isoko ya Kariako Dar es Salaam baryohewe nuko bisanze mu Burundi.
Kwa kweli sio watu wanasema, hata mimi mwenye binafsi nilikuwa naogopa Burundi. Tulikuwa tunasikia kuna vita, kuna watu wanauawa uawa. Lakini toka
ni byukuri sabantu bavuga gusa naje ubwanje natinya Burundi kuko twumva ko hari ntambara abantu baguma bicwa. Ariko kuva mvuye Tanzania mbona byose ari byiza. Nejo twaciye mu gisagara mbona haratekanye. Abacuruza n'abagwiza tunga baza n'imitahe ubu Burundi haratekanye ni heza.
Biashara wawekezaji waje kuwekeza huko sio kubaya, sasa hivi Burundi kumetulia ni kuzuri.
Ibaye incuro ya mbere hatunganywe hanishagurisha ritegwa n'ibihugu byombi bibiri Burundi na Tanzania. Ibidandazwa biva ku migabane 5 y'isi yose byinjira ku butaka bw'u Burundi byinshi bica muri Tanzania. Ikivuko cha Dar es Salaam cyonyene gica ku bice birenga 70% byavyo. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Aho hari Bujumbura tugane none harusha muri Tanzania naho havugwa inkuru kubijyanye n'ubuhahirane muri Afrika y'Uburasirazuba. Muri uwo mujyi wa Arusha harabera inama ihuje abahagarariye inzego zirebwa n'ubucuruzi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Baraganira ku buryo korohereza abacuruzi n'abashoramari muri uwo muryango. Ni inkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera ku cyicaro cy'umuryango wa bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba Arusha.
Nkuko bivugwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, umugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwiza tunga muri ako karere ofisi ntombero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza ukwishyira no kwizana mu kazi kabo. Muri izo nzitizi harimwo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa byabo canke babishoje mu kindi gihugu, ibyo basabwa ku mipaka, ingene batozwa amakuru n'amatagisi n'ibindi. Ibihugu bibiri Uganda na Kenya nivyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Tugira umuremyi Rafael umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza.
Iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha. Izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha.
Uburundi nabwo nyene buvuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwizatunga boroherezwe. Aimable Nkunze Umwami no mwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi.
Mu Burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira tworohereze abadandaza. Ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya, ivyo twaragize icyo no kwita mu gifaransa réduction des formalités administratives. Turabigabanya kugira ngo borohegwe barondere amadokima make abafasha kugira ngo urudandazwa rwabo rutere imbere. Bagiye kurangura haba mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, borohegwe bazana ibi bidandazwa byabo ku mwanya bipfuza bishikane nabo bipfuza gushika ku mwanya bashatse, kandi bitewe birabagora cyane.
Ikibazo gishimikirwa ko n'ibihugu byose nuko imipaka ikwiye kugurugwa maze umunyagihugu aba mu karere ka Afrika y'ubuseruko akishira akizana. Aha abaserukira ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu byabo ziriko ziravaho buke buke. Urumwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi.
Hagati y'u Burundi n'u Rwanda urudandazwa n'urundi rurakogwa. Abadandaza bo mu Burundi bararangura mu Rwanda nabo mu Rwanda bararangura mu Burundi. Ivyo nibaza ko atakibazo kihari. Mu gihe rero u Rwanda rutagombye kutworohereza haba mu nzira za politike n'ibindi, urumva muri icyo gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nkuko turi Abarundi kandi biragenda neza ntacyo turahomba.
No muyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda niko abibona.
Nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'Urundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu bihugu birahahirana. Ngira ngo inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo. Ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu ibitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo.
Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga, gutyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa. Pyeclave ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijuje Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuganeno no mu ntara ya Cibitoke hose ikibazo cy'ubuhahirana ahubwo ni ikibazo kijyanye n'umutekano n'ubutabera. Muri komine Rugombo hari umugabo w'imyaka 64 waraye wicishijwe impiri n'abantu kugeza ubu bataramenyekana. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanka.
Umutama azwi ku izina rya Nzobarantumye Celestin niwe yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri n'abantu batamenyekanye bamukuye imuhiri we nk'uko byemezwa n'umukenyezi wiwe. Nkundwa na Bake Esperance avuga ko aheruka umucanje wiwe asohotse hanze acagenda amazi mayongo.
Twari tujyanye nk'isaha zibiri heze nk'isaha n'inusu Mutama ndarebaho yararyamye ndamubura, maze kumubura nchangenda mu gikoni kubera dutarika ku rusenge ndamurondera ndamubura ngenda mu ijanzu yindi ndarondera ndabura maze kubura ntonaca nisunga kutabaza abahungu bwiwe ko yapfuye. Ntitwaciye tubimenya ubwo nyene twebwe tubimenya mu gitondo baje kubitugura ko yitabye Imana. Urumva ko yasohotse agiye kugirana kwihagarika.
Maniragarura Domiciano umuhungu waraye yishwe yishikiye akiziga cumu vyeyi wiwe carikire mu gitondo cuno wa gatatu yabwijwe rya Amerika kose yishwa kubiswa amahiri nkuko yavyiboneye.
Kwabonye yarakubiswe kubiswa inkoni nyinshi barasatura mu mutwe urumva ipasi marire kamara sekaravirira numva yakubiswa atacamira.
Mu gihe incuti abaryango b'umutama Nzobarantumye Celestin bavuga ko batazi icu wabo yarayazize, amakuru ava mu batashinye gutanga amajwi aho ku mutumba Kagazi wa komine Rugombo yagiriza uwo mutama ko yahora ari umurozi. Ndikumana Faustin ni muhungu wabo w'uwo yaraye yatswe ubuzima akavuga ko intandaro y'urwo rupfu rw'uwabo ari urundi rupfu giturumbuka kwashikiye umubanyi wiwe ku murango w'uyu wa kabiri bivugwa ko bapfitongo.
Bamwisizemo umuntu umurozi, umuntu agize ibibazo akitaba Imana hari baca baza kuronderwa umutama bamusangiwe muhira, maze kumusangiwe muhira baramufata aza ati nababanye bari kubaganira mugo bacha bamutwara nka kujya kwigisuma baramujana bacha barahita baramukubita baramuboha barakubita mu mena umutwe baramukubita muca mafyigo. Aho hantu yaguze mutama ntacho yahega ko haguzwe n'uwa mbere asubira hagugwa n'uwo mbere no kurondera umukiriyo umuntu nyine mwene kuza kuhagura yazanywe n'uyo mutama nyine nakarenganye nta kintu kimwe bafa.
Umukuru w'umutumba Kagazi yemeza ubwicanyi bwabereye mu gaca rungoye muniga ba Celestin yabwirije ku Amerika ikigiye gukorwa kugira ibyabaye ntibisu.
Twe tumaze kubyumva twaciye tugenda muri zone kubwira chef de zone ko umuntu yapfuye de zone yaciye ajayo n'abajejwe intwa ni mutekano hama natwebwe abatowe tugiye dukoresha amanama neje kwakwijije amanama y'ibyanga abantu bifate runtu ntagiye umuntu asimbira ku wundi.
Kuri uwo mutumba Kagazi hari n'uwundi mutama yagirizwa uburozi inzu yiwe iheruka kubomorwa n'abanyagihugu yaba umukuru w'umutumba Kagazi canke mustanderi wa komine Rugombo umufasoni Beatrice Kaderi bose bafise akamo batera bo barongoye babasaba kudasubira kwihanira kandi ko abadashaka kumva impanuro inzego zibijejwe zigiye kubahagurukira. Ubwicanyi bw'abagerizwa uburozi buravugwa no mu yandi makomine agize intara Cibitoke haheze ndwi irenga uwundi mutama yishwe atemagujwe ibipanga yongera araraswa ku mutumba Rusenda wa komine Bukinanyana nabo nyine yagirizwa uburozi nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushiburengero bw'Uburundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Amakuru makimina mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mangu. Singha kaza, baliko ndumviriza nhorele kazoza.
Umviriza nhorele kazoza?
Yee, erega mara sizu, nhorele kazoza.
Nhorele kazoza, nikiganiro, gicha higano hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Nturere kazoza
Nturere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro Nturere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya America Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
Ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabanda umukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkabandongo yisiramwe mpareke muri ikomeya nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe kaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkabanda imboneza muri mukenyezi imenye nyanzarake
abone batumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenze Manongere ndabaye ikaze muri Ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo niba bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumara byitegereza mwivuga gute
twibwe tubivuga ko turabisigira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu tusanga tufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeza
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari ha bakenyezi barongoye amazone abandi arabandiki bitereye ko bamwe ari nababiki mwishyira hamwe wacu urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe
bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye matati y'amatongo mufise ivyemezo bihe mwebwe
twa turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamwe n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabize byo mukwerekana amaze gukora
Ego meturafisi vijia tukwerekana tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwaye itongo wenyene ntibiguha amahoro
uturorero tw'abakenyezi bo barasirutse muri icyo gikorwa tukabibona neza
uturero tw'abakenyezi bo barasirutse muri icyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru mutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko icyo gikorwa tugikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kuberako imutazanye babakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati gatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mu dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igipoa cha wakenyezi mutatwa matati ya matongo wavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta namba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
namba mi cyoba zibangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe nta cyombona abo bakenyezi n'uko bwa barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyankamaze ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi no kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye ibyo ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijyanye n'iby'amahoro cyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamyi turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatongo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izi ari intambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
ntibivuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa bakamenya ngene iyi programme ibikorwa byo mu nzu ningana aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu ryo nta bwoba bakigira nabo bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duhirukamwe abakenyezi twaragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo batari bake uyu Zakerine hitoze abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
arose amajwi ngani kigajake
narose amajwi amajana 930 wakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nokuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buti bwose mutuko twaitwe twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutose mashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
kubumbere nibo ba ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mwe mwimvira ko twokora iki cyangwa twosikiriza ni gihe nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi burya abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ni bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayema babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumbya abagabo
cyabindi z'abakenyezi bacye bakengera abagabo babo ntibikiriho ganze
ubisanzwe turabahanura nk'uko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaha umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubu turi ko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matata atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama myizigikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataraziruka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byo bingura igihugu
ari cyo kokorwa gakajakiri
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe n'umuryango Yohano aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa mpawe na Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwitaba kino kiganiro
murakoze namwe
ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Ninzoma nandekiremesheje ntimuranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
turabashimiye studio ijambo ibujumbura mu Burundi nshuti mwese mwakomeje kutwumva rero muri uyu mwanya mu biganiro byacu binyuranye nonge namwe kubashimira ko kandi mbararika ibiganiro byacu kuri uyu munsi biracyakomeza mukomeze mukanya mutega matwi ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nshimiye kandi abadufasha kugeza ibiganiro by'uyu munsi murakoze.